yumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Urukiko rw'ubucuruzi mu Rwanda rwaraye rwanze ikirego cy'uruganda rw'itabi rwa Nyakwigendera Assinapol Rwigara cyasabaga guhagarikisha cyamunara ya hoteli y'umuryango iherereye mu Kiyovu mu mujyi wa Kigali.
Mva birenze kumirwa nk'uko bisanzwe bitugendekera. Ntagishya twabonye ariko buri munsi no kumirwa.
Madame Adeline Rwigara mu Kangemanyi, ikiganiro cyihariye ni mu kanya. Itsinda ry'impuguke z'umuryango w'abibumbye rikora iperereza ku ihonyangwa ry'uburenganzira bwa kiremwamuntu mu Burundi kuri uyu wa kane ryamuritse raporo yaryo ya gatanu igaragaza uko uburenganzira bwa muntu bwifashe muri icyo gihugu. Ayo makuru yose kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana. Aloyizi, wiriweho?
Wiriwe Venise. Turibanda cyane cyane ku yavugwa muri Afrika. Abakuru b'ibihugu byo mu burengero bwa Afrika ejo ku munsi wa kane barafatiye ibihano abategetsi bakoze kudeta muri Guinea, bongera basaba ko hatunganywa amatora mu mezi atandatu kugira basubize ubutegetsi abasivile inyuma yo gukura Perezida Alpha Conde muri uku kwezi. Ibihugu 15 bigize CEDEAO biza byarakuye icyo gihugu muri uwo muryango inyuma yaho Alpha Conde ahagarikiwe ku itariki ya gatanu y'ukwezi kw'icyenda, baca batangaza ubutegetsi bw'ifata kibanza. CEDEAO yavuze ko izofatira ibihano byo kubuza abo basirikare baheritse ubutegetsi hamwe n'imiryango yabo gufata ingendo kandi bafate n'amatungo yabo. Basabye kandi ubumwe bwa Afrika, ishyirahamwe mpuzama Kongo ONI hamwe n'ubumwe bwa Buraya gushyigikira ibyo bihano kuri ako kagwi kiyise Comité National de Réconciliation et de Développement CNRD mu funyafunyo y'Igifaransa. Mu gihe muri Guinea bakoze kudeta bahanwa muri Mali ho baragiriwe ikigongwe. Inama y'ifatakibanza ishinzwe amategeko muri Mali yaratoye iremeza ibwirizwa riha ikigongwa bakoze kudeta zibiri zikurikiranije muri icyo gihugu cyo mu karere ka Sahel. Abategetsi ba leta n'ab'inama nshingamateka babivuze ejo ku munsi wa kane. Mu kwezi k'umunani umwaka uheze, abasirikare barongoye na Colonel Assimi Goïta barakuye ku butegetsi Perezida Ibrahim Boubacar Keïta inyuma y'indwi abanyagihugu bari mu myiyerekano yiyamiriza leta. Inyuma yo kuremerwa n'amakungu, igisirikare cyaciye gisubiza ubutegetsi leta mfata kibanza irongoye n'abasivile yari yasabwe gusubiza Mali ku burongozi bw'abasivile. Ariko Goïta yarongeye akora iyindi kudeta akura perezida w'ifata kibanza Ba Ndaw mu kwezi kwa kane, aca itangaza ubwiwe ko ari perezida w'ifata kibanza. Suleiman De arongoye komite ijejwe kwemeza amategeko yabwiye itorokanzo ry'amakuru y'Abafaransa AFP ko aya mategeko yemejwe asigura ko abagize uruhara muri izo kudeta zibiri batazokurikiranwa n'ubutungane. Muri Afrika kandi, perezida wa Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed Batazira Farmaho yarahagaritse ububasha bw'umushikiranganji wa mbere Mohamed Hussein Roble inyuma yo kunyinyurana mu bya politike hagati y'abo bategetsi babiri. Igihe yafatiye ingingo ejo kuwa kane, Farmajo yagirije umushikiranganji wa mbere gufata ingingo gihutihuti kandi avuga ko atamigenderanire myiza afitaniye n'ibiro by'umukuru w'igihugu. Umushikiranganji wa mbere yatswe kandi ububasha bwo gutanga ubuzi no kwirukana abakozi muri iki kiringo igihugu kiri mu myiteguro y'amatora ategekanijwe mu kwezi kw'icumi na kumwe. Icegera cy'umunyamabanga mukuru wa ONU Amina Mohamed ku munsi wa mbere yaragendeye Somalia atakwasaba abo bategetsi gushyira ibibatandukanya ku ruhande kugira bashyire ingufu mu myiteguro y'amatora amaze gusiba akatari gake.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Ikigega cya ONU cyita ku bana UNICEF muri Nigeria kivuga ko abana hafi miliyoni muri icyo gihugu bashobora kutazoja ku ishuri uyu mwaka ku mbo z'umutekano muke. Amashuri mu buraruko bwa Nigeria yamye ategwa n'abitwaje ibigwanisho bananyuruza abanyeshuri kugira babarekure bahawe amafaranga. UNICEF muri Nigeria yavuze kuwa gatatu ko yatohoje amashuri 20 yatewe uyu mwaka gusa, hamwe n'abanyeshuri 1,336 banyurujwe. Mu yavugwa mu makungu muri Leta Zunze za Amerika, ubushikiranganji bujejwe ikigega bwarahanye abanywanyi batanu ba Al-Qaeda bagirizwa korohereza uwo muhari mu kuronka amafaranga. Ubwo bushikiranganji bwavuze ko abo bantu babikoreye mu gihugu cya Turukiya. Abafatiwe ibihano n'abanyamisiri batatu, abandi n'abenegihugu babiri ba Turukiya. Amatungo yose bafitiye muri Leta Zunze za Amerika yarafashwe nk'uko ubushikiranganji bubivuga.
Urakoze Aloyizi Bigirimana, mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni Radio Yacu
iwanyu mu ntara.
Kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Urukiko rw'ubucuruzi mu Rwanda rwaraye rwanze ikirego cy'uruganda rw'itabi rwa nyakwigendera Asinapol Rwigara cyasabaga guhagarikisha cyamunara ya hoteli y'umuryango iherereye mu Kiyovu mu mujyi wa Kigali. Umucamanza aravuga ko batanze ikirego mu buryo butubahirije amategeko. Umuryango wa Rwigara wo uvuga ko wabikoze mu buryo bwubahirije amategeko. Mu kiganiro cyihariye Madame Madeline Rwigara Mukangemanyi yahaye Ijwi rya Amerika yatangiye avuga uko yakiriye icyemezo cy'urukiko. Ikiganiro yagiranye n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa.
Umva birenze kumirwa ni nk'uko bisanzwe bitugendekera, nta gishya twabonye, ariko buri munsi ni ukumirwa.
Ngo mu magambo arambuye bishatse kuvuga iki?
Mu magambo arambuye ni uko ukurikije n'ukuntu twaburanye, kandi umucamanza ntabivuguruze, tuvuga yuko nta deni tugirira banki yariyo yose, tugirira leta, ariko barangiza ako kanya bagahita banarusoma bemeza yuko ngo ibyacu bigomba gutezwa cyamunara. Kandi tuvuga ko banki yatwandikiye koje banki ivuga ko biri muri system, ivuga ko nta mwenda tubagirira. Barangiza ako kanya umucamanza ati muratsinzwe, ndetse ubu cyamunara irahita itezwa. Birenze kubabara, birenze kumirwa. Cyakora nta gitangaje cyane byanyibukije umunsi dushyingura umutware wanjye ku itariki 13 z'ukwezi kwa kabiri 2015 hari yiremera turi ku rusengero batanga ubuhamya. Uwari uhagarariye Rwanda Rose nibavuga atangira kuvuga ko Rwigara yari umusoreshwa mwiza cyane, yuko ndetse nta n'umwenda yagiriraga Rwanda Revenue ko agiye nta mwenda bagirira atyo. Ariko bizinduye baza kuvuga ko ngo tubarimo za miliyari. Ubwo buhamya n'ubu bwanaboneka, ariko kuko nyuma yaho baje bakatuboha bakajagajaga inzu yose bagatwara ibintu byose, ubwo byose baratwaye. Ariko ubwo buhamya burahari, abari bahateraniye 500,000 barabwumvise. Afite ni amateka yisubiramo, kuko gahunda bigaragara yuko ngo biyemeje ngo kudusiga iheru heru, ngo kuko ngo Ikiyovu tuyifitemo amapariseri, tuyifitemo amazu, inako ngo impande zose ngo biyemeje ngo kutwirukana, ngo ntago dukwiye kuhatura. Ibyo n'abambari babo bagenda babyigamba.
Dusubiye inyuma gatoya, iriya nzu bagiye guteza mu cyamunara mwayubatse ku ideni rya Kojebanki?
Nta deni tugira, tout simplement.
Mukaba mwararigiyemo ariko wenda kwishyurwa ntirirangire.
Monsieur bagira ubu busa, nta deni dufitiye ubu butegetsi, nta deni tugirira igihugu, nta deni tugirira banki. Barabizi neza nabo ubwabo, usibye ko Jorogrete ntacyo bazi. kuko ibi birenze ubujiji birenze n'ubugome birenze n'ubuswa
amakuru avuga ko koje banki yari bishyuza miliyoni zigera muri 500 yoyo n'ukuri sukuri
sukuri sukuri sukuri kadeni tugirira banki kadeni tugirira leta n'ahubwo nibo baturimo za miliyari zitabarika iyi leta niyi turimo amafaranga atabarika kuva n'umutware wanjye bataramwica mu byo bamujijije niyo myenda yari irimo
ayo mafaranga akomoka kuki
ayo mafaranga akomoka kuri byinshi ayo mafaranga akomoka kuri asiranse ye yari afite deja bagombaga kuduha asiranse yo kwicwa kwe kuko twari tuyemerewe yari asire andi za miliyari zikomoka kuri expropriation badukoreye hano hepfo ayo bamwishe amaze gutsindira andi akomoka ku ruganda batwibye uruganda bararwibye mu makaseri badutwaye biri mu bintu byinshi cyane ku makonte yacu bafunze mu bintu bitajyanye n'amategeko baturimo imyenda itabarika
muzayiregera bizagenda bite nk'uko mubivuga
biri mu nkiko isaha y'Imana nigera tuzarenganurwa kuko kuvuga ngo twarenganurwa n'aba ngaba bo
tugarutse kuri urwo ruganda rw'itabi batezaga imashini zarwo ndetse n'itabi ryari ririmo babishyuzaga miliyari zigera muri 6 icyo cyararangiye cyavuye mu nzira
izo miliyari se zari ziri hehe zari ziri hehe ko zisa n'izo nanone bigeze kutugerekaho muri 98 umutware wanjye bashaka kumwica ngo niyishyure miliyari 6 zamara kubura byose bigahinduka ze
none kugeza ubu ngubu muriyambaza uruhe rwego
twiyambaje ijuru d'abord ariko kugira ngo tugire ibihamya kuko nabo ntabyo bazahari cyaha ntagahora gahanze kubazi aho ngo bibirenge byabaho bihagaze reka mbatangarize ngo turajurira mu gihe gikwiriye tugiye kujurira kujurira ubutegetsi bwiza ariko d'abord twajuririye ubw'ijuru
madame Adeline Rwigara umugore wa Senapol Rwigara ndagushimiye ku kiganiro hari Radio Ijwi ry'Amerika
murakoze cyane namwe uwiteka bahire
twagerageje kuvugana n'umuvugizi w'inkiko mu Rwanda Harrison Mutabazi tuvugana ikirere kimeze nabi namubazaga ibibazo akambwira ko atabyumva ariko atwemerera kuza kubisubiza ikirere n'ikimera neza muri ibyo bibazo harimo niki mu mwaka 2017 urukiko rukuru rw'ubucuruzi rwemeje ko nta ngwate zizongera gutezwa cyamunara mbese hari urundi rukiko rwaba rwaravuguruje icyo cyemezo dutegereje kuvugana n'umuvugizi w'inkiko mu Rwanda Harrison Mutabazi
Ijwi ry'Amerika uru wa mbere uru wa mbere uri gitego
mukomeje kumva Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda itsinda ry'impuguke z'umuryango w'abibumbye rikora iperereza ku ihonyangwa ry'uburenganzira bwa kiremwamuntu mu Burundi kuri uyu wa kane ryamuritse raporo yaryo ya 5 igaragaza uko uburenganzira bwa muntu bwifashe mu Burundi bavuga ko muri icyo gihugu hakiboneka abantu bashimutwa abandi bakaburirwa irengero ku ruhande rwa leta abo bavuga ko iryo tsinda rikorana n'abagamije kwangiza isura y'igihugu n'inkuru yateguwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Pierre Claver niyo nkuru
umugwi wa ONU ukora amatoza ku Burundi watangaje ko naho hari utwigoro tutari duke twakozwe na leta n'ubwo hakibonekeze ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu mu kiganiro uwo mugwi uhaye abamenyesha makuru uri Geneve mu Busuwise twakurikiye ku buhinga bw'ingurukana bumenyi Dudu Dien arongoye uwo mugwi wa ONU yaseguye ko mu mwaka umwe Perezida Evariste Ndayishimiye amaze ku butegetsi bamwe mu bagize inzego ziwe babangamiye batavuga rumwe na leta n'abahari na gateka kazi na muntu
la façade de calme au Burundi masque en fait une situation que reste
naho biboneka ko ari agahengwe mu Burundi ihonyango ry'agateka kazi na muntu ryoryo rirabandanya mu mpisho kuva mu kwezi kwa 6 guheze hariko arahigwa abantu bitwa ko bafitanye isano n'imigwi igwana yateye mu bice bitandukanye by'igihugu. Aha twasanze guza leta zica zikika mu kiza mu guhohotera batavuga rumwe na leta, cyane cyane abanywanyi b'umugambi SNL, abaharani agateka kazi na muntu, abahoze mu gisirikare cya kera n'abandi. Twarabonye kandi ko hari abanyurujwe bakagenda amazima yongo, abishwe bagatorwa ibiziga, abafungiwe ubusa, abakubaguwe n'abakenyezi bafashwe ku ngufu. Uwo mugwi werekanye ko n'abahungutse batarabwa giza co kimwe n'abamenyeshamakuru canke abandi bagerageza kuvuga ibintu bitandukanye n'imvugo ya leta.
L'espace démocratique demeure fermé et forme étroitement.
Demokarasi no kwishyira no kwizana birabangamiwe. Abamenyeshamakuru bagerageza gukora inkuru ku kiza cy'umugera wa corona, barabwa ribi n'umukuru w'igihugu. Abatari bake mu mpunzi nabo bahungutse baraturatuzwa bitwa abansi b'igihugu canke abakorana n'abagwanyi. Ibi bikorwa na bamwe mu bapolisi wego gw'iperereza canke ugwaruka gw'imbonerakure wegamiye umugambwe uri ku butegetsi. Uwo mugwi washizeho nawo ni mu mwaka w'2016 gushika ubu nturemererwa guhonyoza ikirenge muri ico gihugu. Umushakashatsi Françoise Hamson, umwe muri batatu bagize uwo mugwi, yavuze ko ari intambamyi ikomeye kuri bo. Ntidushobora kwinjira mu gihugu bataduhaye uruhusha. Nico kibazo gikomeye twagize muri imyaka itandatu iheze, ariko twarakizungurutse. Tuja mu bihugu bibanye by'u Burundi tugahura n'abantu batandukanye, impunzi, abari muri leta n'abandi bafise amakuru baduha, n'abari hanze ya Afrika bafise ibyo babonye twaraganiriye. Umuvugizi wa leta Prosper Ntagwamiye yabwiye Ijwi ry'Amerika ko ataco ashobora kubivuga ko kuko kuri we leta ataco iramutuma kuyivugira kuri raporo igira gatanu y'uwo mugwi wa ONI. Twagerageje kurondera Tabure Nova aserukira Burundi mw'ishami mpuzamakungu ONI i Geneve, ariko twamukenye. Ico bikoze, ambasaderi Tabure Nova yaheruka kubwira Ijwi ry'Amerika k'uwo mugwi wengamye kandi ko ukorana n'abatavuga rumwe na leta. Ati Burundi buraswiye kwiyamiriza bwivuye inyuma izo mvugo z'ububeshi zifise imvo za politike no kutigenga. Nta kindi abo bagamije atari ugucafuza igihugu cacu, kandi leta mvyeyi, leta nkozi yo yiri ku gikorwa co guteza imbere igihugu mu butunzi, amagara y'abantu, umutekano, ubutungane, kunywanisha Abarundi, kugwanya agashomeri n'ubukene no kunga imigenderanire n'amakungu. Hadashizwe imbere ukwihanganiranira mu bya politike mu gateka kazi na muntu, naho turi ku kivi kandi abanyororo baringa 5,000 barayibahawe ikigongwe n'umukuru w'igihugu. Amaradiyo amwamwe nayo yaruguruwe kandi n'impunzi ziriko zirataha ku bwinshi, vyerekana icizere kihari. Ata gihindutse mu mpera z'uku kwezi, inama nkuru y'umutekano ya ONI izokorana yongereza ikiringo c'uwo mugwi canke iwuhagarike. Aha bamwe mu bagize amashirahamwe arenga 50 yigenga mu Burundi basaba ko guhagarikwa. Gerard Hakizimana atwara ishami Foricone F rimwe muri ayo niwe yaserukiye bagenzi we kuri mikoro y'Ijwi ry'Amerika.
Nk'abari ku rubuga bari mu gihugu turabona ko by'ukuri ibyo atabikihari, imwe na imwe naho byaba bishika bikaba nuko abikoze bamenyekanye bahanwa. Bo barabivuga, hari igihe usanga babifatanywa n'abakozi ryaha, uwakoze ryaha ko afatwa ko ahanwa, naza ko ntashira mu gihugu gishyigikira ukudahana. Twasabye dushimitse kujya mugwe amatoza utokorongirwa ikiringo kuko ntacyo tumaje kuri ujya mu rwongo ikiringo. Hariyo twokwibutsa ko iyo mu gihugu hari abana na gatakazi na muntu aha tuvuga nk'ikigo CNDH cy'igihugu cyigenga, murabona ko cyanaduze kuri stati A atawundi mu gushora gukora iby'amatohoza cyangwa iby'agatakazi na muntu.
Gusa yandi nayo nka Human Rights Watch n'ayandi abona ko uwo mugwi ugifise akazi kenshi ko gukora, uko ni nako n'uwo mugwi wa ONI ubibona. Cyeklavenyu nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Abaturage bo muri zone ya Gatumba mu ntara ya Bujumbura bavanywe mu byabo n'imyuzure yatewe n'imvura nyinshi umwaka ushize, baravuga ko bafite ubwoba kubera imvura itutumba. Leta yari yaremeye kubaka urugomero rukumira amazi ariko nta kirakorwa. Inkuru mwateguriye n'Ijwi rya Amerika yifashishije inshuti zayo mu Burundi baragezwaho na Desire Hatungimana.
Ushitse muri zone Gatumba na cyane cyane mu makartie ya Kinyinya na Mushasha, haboneka amazi akidengereye imbere y'amazu y'abantu nk'uko isoko ryacu ribivuga. Bamwe mu banyagihugu barenga 224 bari batewe n'imyuzurira y'amazi y'uruzi Rusizi ku mwaka uheze barasubiriye kuba muri ayo mazu. Ariko rero batekewe n'ubwoba bwinshi ko n'ivyaho habigiye guhuka muri ano mezi ya 9 na 10 ahimvura ucitasura. Bamwe muri abo bavuga ko bamaze kuba barakinjura.
Ubu kwatwa ko tubona ko arakamuka twagarutse. Muga na twagarutse turabona ko amadara cyari hasi. Amazi n'ubundi ategerezwa kandi kuza kubera imvura igira itasura.
Ubu ngo bitasura. Ubwo se kuri 10 nabo bari ngaba bashobora gute bashifata inzira kandi bakimuka. Urabona ko amazi yose yari mu kibaya. Abantu bena barayataye.
Abantu benshi baromose ku bwaya amazi abafite amaparasera hari abarataye. Ubu nkuya yubatse ngaha yarafite parasera hariya yungururije ngaha urabona nungaha amazi yarahashitse
kaba nkako naho bamwe mu banyagihugu bari bahisemo gusubira kuba barabaye muri ibyo bidengeri by'amazi ingorane bahura ni nyinshi
abantu barabyimbye amaguru bimeme amaguru aracika mu minsi yeze twahora dusohoka nko masamoya ugasanga imvu imbere y'umuryango hari ibyitwa ngo bya mama bade ugasanga umwana uwe cyane kibwe cyaba kindi kintu nacyo kigenda hagati ugasanga ibikeri inzoka ibiki n'ibiki ntiworaba
abanyagihugu bavuga ko leta yatevye gukora ibikorwa byo kubaka uruhome ku nkengera y'uruzi rusizi bari bemerewe rubuza amazi gusesera mu mazu yabo igihe haguye imvura nyinshi ku bwivyo uyu mukenyezi wo muri quartier ya Kinyinya abandanya avuga ko Imana ariyo yonyene basigaye barindiriye ko ugutabagwa iyo myuzurira.
Kubw'Imana ishobora byose irashobora kutubabarira ntibigare. Kubw'Imana ishobora byose itubabare ntazaga. Kubera amazi hamwe yogaruka agatumba kabagahona.
Urongoye zone Gatumba Hussein Ntahetwa avuga ko amakartiye akibonekamwo ibidengeri by'amazi imbere y'amazu y'abantu ari mushasha ya mbere n'iya kabiri Kinyinya hamwe na Gaharawe. Iyo ndongozi isaba abanyagihugu nyabuna kwikora ku maboko yabo kugira bikingire ku rugero bashoboye
dutangure dukore ibikorwa by'iterambere rusange tujya kuzibira amazi yamenekeye kuko n'umwaka uhere twa twabikoze nico gituma mubona ko naha amazi yaje angana kujya yasanga tacu twiga bene igihugu twakoze kijyanye no kuzibira aha amazi yamenekera ibyo none karabyari kuba byinshi gusumba ubu rero tugiye kongera kurabaho uruzi rwameneye kubu birashoboka ko tushobora kuhashika hanyuma twigira inama yo gusubira gukora ibikorwa dushoboye twebwe n'ingufu zacu ubushobozi bwacu dukoresheje ivu n'amagunira turabe ko twozibira aha amazi yamenekeye.
Amakuru yo mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka dukura ku rubuga rw'igisata cha ONU kijejwe impunzi OIM yerekana ko Burundi buri mu bihugu 20 ku isi bigeramiwe n'ibiza bivuye kuhindagurika ry'ibihe. Ibice 80% vy'impunzi ziri hagati mu gihugu nizahunze imyuzurira hamwe n'ibomagurika ry'imisozi. Muri abo ibice 55% bigizwe n'abakenyezi. Ayo makuru abandanya avuga ko ivyo biruko mu gihe ibice 90% vy'abarundi babeshejweho n'uburimyi.
Urakoze Desire ha Tungimana tukivuga ku Burundi kibazo cy'abana batamashuri kubera inzara gikomeje kuba ingora bahizi muri icyo gihugu. Mu Burundi haravugwa abana bo mu miryango ikenye nabiganjemo abo mu bwoko bw'abatwa batamashuri kubera kubura icyo bafungura iyo bavuye ku ishuri. Mu guhangana n'icyo kibazo hari umwana w'umukobwa witwa Chancel bamuhaye wihaye gahunda yo gufata n'urundi rubyiruko bagashaka imirima bahinga ibiribwa bagaburira abana badafite ibyo kurya. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eloge Wirika Neza.
Ikigwati cya Busekera cyaturanijwe n'urwaruka rurangajwe imbere n'umwigemeye Chancel bamuhaye kiri muri komine Bukeye intara ya Muramvya hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi. Abana bafashwa baba 200 bose nabo miryango y'abatwa itagira amikoro. Bamwe muri bo bari barahagaritse amashure kubera iyo batashe bataronka icyo bacisha ku wepfo. Umwigeme bamuhaye umukuru w'ishyirahamwe Egirije Jambo Kibondo yifasha abana b'abatwara atubwira icyatumye we n'abagenzi be biyumvira gufasha abanyeshuri bo mu mashuri mato mato n'ayisumbuye y'Ubusekera.
Twatanguye dufasha aba bana mu kubaha ibikoresho by'ishuri, amayuniforme n'ibindi, ariko tugasanga bahetse ishuri. Niho twatanguye kuvuga ati reka tumenye neza ikibazo bafite. Turadusanga mu miryango bavamo barafise ubukene, nta matongo, bajya baciye ingero, batabagaburiye baca baja mu kibira mwabonye ni hafi y'aha kwa Muramufe. Abashaje ku barabara kuyatandaza nibaza uvuye ku ishuri ugasanga ntacu mama yakurondereye. Ejo wagira motivasiyo yo gusubira tumaze kubibona ibyo twavuye tuvuga ati reka dutangure gufungurira abantu bane.
Umukenyezi n'abagabo babiri bafite abana bari baheze ishure ubasubiye kuja mu masomero kubera uyu mugambi banezerewe no kubona uruvyaro rwabo rutagiye gusigara inyuma. Uko niko babisigurije ijwi rya Amerika.
nuko nzohimiriza cyane abana bakabandanya ku ishuri abandanye ishuri harije bagenda ku ishuri batari cyangwa bakagaruka bagiye batari bakashitse bakagira ibyo kujya byo mu rugo ntamwe bibonetse ibyo byose byatubera nk'ikibazo abana ku bwishi bagaheba murungitse kabiri nk'ejo yagiye adafunguye ntiyakwemerera yavuga ngo ndaheba tworonko bakoma badufata mu mugongo cyane amwarya cy'ubwoko menga buracyengeretse kubisanzwe
baheba amashuri kubatanga uvu bari bafise byo kuba bashiba he bakose byo gufungura kubera tatatu abuye dufise ngo kugira ngo kwibara bagusoma irasiyo bagenda bari kuba kongwe bajya ku ishu yego vere mu tramushimiye kumba mutse
uye inkamba inkari na hadiri hubu ubu na hadiri hoje kuwandaza biga neza kubera uyu mubyeyi wacu sasenga bafashe mu bwongo
mushinga mateka mu twa Evariste Ndikumana arashima kino ikorwa na cyane cyane ko cyaranguwe n'abakiri bato kandi badaturuka mu bwoko bw'abatwa
kwiga kwa batwa ntigushibuka adafise icyafungura hakora mu nda hari n'ubundi yabiryoheje neza ugati ifungo kwa nizambere nyene kuko tafunguye nibaza ku rupapuro naho worosoma ucutangura kujugumira nibaza ko ari iteka kubona abantu bugwaruka bari munsi ya 25 bavuga ati tugomba dukore ni ibintu bidasanzwe
Musanteri wa komine Bukeye nawe abona ko umugambi ufite akamaro igihugu n'isi yose kubera abana ariko azoza kisi Ephraim ndi kumasa
no mugambi rero turawiteze ko byinshi byiza kandi bihambaye kuri kazoza ka komine yacu mbere na kazoza k'igihugu kuko ibi bibondo ejo burya nibazobahagaze na duhagaze ejo nibazobahagaze no mu bindi bibanza bikomeye kandi mbere biranashoboka yuko bashobora no guhagarara neza mu makungu bagafasha igihugu bagafasha mbere n'isi kubera ibyo byose biva hehe biva mu ndero y'akanovera iyo nayo bishoboka iyo umuntu adafise magara meza
Umuyobozi rero umugambi wa leta wo gufungurira abana ku mashuri yasigura ko mu ntara zerekewe nawo byagaragaye ko mwimbo abanyeshuri wiyongereye Frederic Nizigiyimana
kubera uburyo buke turacyakorera muri zo ntara ndwi ariko indoto dufise twagomba yuko abana mu Burundi bose bafungurirwa
byagaragaye ko rero umugambi wo gufungurira abana utuma badaheba amashuri badasiba ibyo nabyo bigaca bituma umwimbu wiyongera ku mashuri uburorero ni bwinshi cyane turazi n'intara ya Muyinga ikunda kuba muzambere mu bibazo bya leta kenshi tubona ko kubera amashuri yaho menshi afungurirwa aricyo gituma n'uwo mwimbu wiyongera
Ndikumana sasa mu nama nshinga amateka nk'userukira abatwa hari ikindi cyifuza afise kubona abana b'abatwa hejuru yo kuja mu mashuri banigishwa ibijanye n'umuco n'akaranga kabo byihariye
abandi bageze ku rwego yuko aba bantu nk'aba basigaje inyuma bita rezotoktone bita indigenous people baba bafise amashuri y'iwabo kugira bigishwe mu ndimi z'iwabo muri primaire na secondaire ndiko ndivugira ururimi rw'iwacu rwigitwa baca bakubita mwigisha gakubita abanyeshuri bagenzanje baga bose bagasunika nahejeje secondaire ururimi rw'iwacu nagwibagiye kandi byarambabaje n'ubu muvyo ntabizobabarira bigisha nibyo ico gituma no mwishure giwanje mu Kayanza twashizeho umunsi birirwa bigisha igitwa gusa
Kuva mu kwa 2018 leta yashinze ku mugambi w'ugaburira abana ku mashuri ubushigikiwe nayo kandi ni inama nshikiranganji yemeje amafaranga yo kubushigikira buri mwaka ishyiramo amamiliyari dane n'imiliyoni 800,000 y'amafaranga y'amarundi hafatiwe ku bitigiriye bitangwa n'ubushigikiranganji bw'indero abanyeshuri baba mu miliyoni 1,600,000 ni bamaze gufashwa n'uwo mugambi wo gufungurira abana ku mashuri kuva mu mwaka wa 2018 Eroje ulika aneza, juja Amerika.
Ano dusoreje ya makuru mbashimire mwese kuba mukurikira radio ijwi rya Amerika. Buri munsi kandi muri benshi murangize icyumweru neza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
It's the MP record. Dr. Mash Production.
Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika Tusikilize sauti ya Amerika Yelewe, yelewe Nasikiliza sauti ya Amerika Tusikilize sauti ya Amerika
Taarifa ya habari ya ukweli
Yelewe Yelewe
Vipindi vya furaha umoja na upendo. Vipindi vya furaha manu moja na upendo.
Dusangiri jambo ya huje venshi. Muri sanga ya konse venshi. Agasaro kama.